abikorinto ba kabiri ikigabane cy'umunane bavukanye turamenye suntu bw'Imana amashengero y'Imakedonia yagiriwe bakigeragezwa n'amarushwa menshi umunezero wabo wakabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buherwa byarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo
kubwabo baratanze nk'uko bashoboye ndabibashingira intahe kandi bararushije n'ivyo bashoboye badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira bera kandi si nk'uko twabiziga gusa ariko babanje kwitanga biha umwami wacu natwe nyine baratwiha nk'uko Imana yagombye
nico cyatumye twinginga Tito ngo asozere icyo gikorwa cyo gutabara no muri mwebwe nk'uko yagitanguye kera ariko nk'uko murushiriza kugira byose ukwizera n'amajambo ubwenge umwete mwinshi n'urukundo mudukunda nimurushirize no kugira ubwo buntu nabwo sindabivugiye kubategeka ariko ndabivugiye kugeza urukundo rwanyu kwa rugukuri ndarugerageresha umwete w'abandi kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo kuganyu kugira ngo ubworo bw'iwo batungishe kandi ibyo ndababwiye kuri ibyo no kubagisha inama kuko bibabereye abatanguye abandi uhereye ku mwaka ushize si kubikora gusa ariko no kubikunda
nuko rero mushitse no kubikora kugira ngo nk'uko mwakunze kubyemera muba ariko mubishitsa ku byo mufise kuko iyo hari umutima ukunze wemerwa ku byo umuntu afise si ku byo adafise simvuze ntiyo kugira ngo abandi boroherwe namwe ngo mugogwe ariko no kugira ngo munganye ngo bibasagutse ko muri iki gihe bibamara ubukene kandi ngo bizobabera umusesekara nabo bizobamara ubukene bwanyu munganye nk'uko handitswe ngo uwegeranije byinshi asanga ataca sesekaje uwegeranije bikasanga ataca kehaniwe
ariko Imana ishimwe ishize umutima wa Tito kubagirira umwete nk'unda bagirira kuko yemeye inama yacu kandi kuko agize umwete mwinshi ajwanye bivuye ku mutima
kandi hamwe n'uwo turungitse n'umuvukanye ngo bazanane ishimwe ryiwe ryo kuvya ubutumwa bwiza rya mama mu mashengero yose kandi si ico gusa ariko na karewo niwe yatoranijwe n'amashengero kwa majana natwe kubw'ico gikorwa cyo gutabara ubwo tugabura ngo umwami wacu ashimishwe kandi ngo twerekane umutima wacu kubikunze
kuko ico twirinda ari iki ari cyo umuntu yo tugaya kubwiza ingabire nyinshi tugabura tubabaye gukora ivyiza si mu maso y'umwami wacu gusa ariko no mu maso y'abantu kandi abo tubarongekanye n'uwo muvukanye twagejeje kenshi akaboneka ko ari umunyamwete muri byinshi ariko none arushiriza kugira umwete kuko abizigira cyane ibya Tito niyo dufatana iki gikorwa kandi n'umuvukanye wanjye dukorana ibyanyu kandi ibyabo bavukanye ni intumwa z'amashengero kandi n'icyubahiro cya Kristo nuko mubereka ibyerekana urukundo rwanyu mu maso y'amashengero kandi yuko twari dufise inyanduruko yo kubirata.